Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 9 Kigarama n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mashimye kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye rindya sango rya makuru mu Burundi nayo akaba aza kubashimikiye kuri zingurunguru zikurikira impunzi z'abakongomani zahungiye muri komine Bukirenyana muri zone Uganda Madusha ku kambi yifata kibanza zigera ku 700 ngo zishwe n'imbeho n'inzara n'uko amakuru ava ngaho abitumenyesha. Urunani rw'Abarundi baharanira agateka kazi na muntu CBDH basaba Leta kubahiriza kongera igakingira abaharanira agateka kazi na muntu kuko uruhara rwabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu rishimikiye ku mategeko. Ibyo byashyikirijwe n'ubwo runani mu gihe kuno wa kabiri igenekerezo rya 9 Kigarama ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abaharanira agateka kazi na muntu umwana makuru maze gukurikira irari n'ibizi umuyobozi nshingwabikorwa w'urwo runani. Mu ntumbero y'urwanya igiturire abakozi bakuru bakuru ba Leta barakwiye kubuzwa gukora urudandazwa akaba no gushyiraho ujejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'amasezerano mpuzamakungu ajeje kurwanya igiturire. Ibyo ntibyashyirijwe n'ishyirahamwe rikomeye kuri uno wa kabiri mu gihe haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire. Ariko bisaba kandi ko uba inama gukoma y'ubutungane mu ntumbero yo kurandurana n'imizi igiturire mu Burundi. Aya n'ayandi mu kanya samukasi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Impunzi z'Abarundi ziva muri Congo kubera ingwano iri hagati y'abasirikare ba FARDC n'umugwi wa M23 cyane cyane zavuye mu bice bya Ruvungi, Mutarure na Sange ngo zishwe n'inzara n'imbeho aho zahungiye muri komine Bukirenyana zone Buganda. Kugeza ubu izimaze kuhungira aho mu ikambi yifata kibanza iri ku mutumba Kasenga zababa 700. Aba basaba Leta n'ishyirahamwe rijejwe impunzi hasere ko babatabara bakabaronsa ibyo kurya atari uko ngo zirahabonera. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nk'uko bishikirizwa n'isoko ryacu ngo kugeza ubu impunzi z'abanyekongo zimaze guhungira mu ikambi ifata kibanza ku mutumba Kansenga zababa 700 kuva hatangura kumvikana urwamo rw'amasasu mu mishyamirano iri hagati y'abasirikare ba Congo FARDC n'umugwi M23 mu bice bya Sange, Mutarure na Ruvungi. Abanyagihugu baho batangiye guhunga ku bwinshi binjiye mu Burundi baciye ku kiraro cyo ku ibarabara rya 6 ku mupaka wa Congo n'Uburundi. Aho babakiriye muri iyo kambi ifata kibanza ya Kansenga kugeza ubu ubona benshi bajyanye mu byatsi bisasiye impuzu zabo bishwe n'inzara n'imbeho. Abandi baba bicaye mu miferege iri hafi yabo bajorewe babuzayo bamera nayo bacira. Izi mpunzi zisaba Leta n'ishyirahamwe ya SER rijeje kwitaho impunzi ko batabara bakabaronsa ibyo kurya batarahahonera.
Leta y'u Burundi isabwa kubahiriza ikongera igakingira abaharanira agateka kazi na muntu kuko afise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu gishingiye ku mategeko. Bishikirizwa n'urunani rw'Abarundi baharanira agateka kazi na muntu CBDH mu gihe amakungu ariko arahimbaza munsi wahariwe abaharanira agateka kazi na muntu. Kubera ari n'ibizi umuyobozi nshingwabikorwa w'urunani CBDH Leta yari ikwiye gushyiraho inzego zikingira kumwe zigashyikira n'ibikorwa by'abaharanira agateka kazi na muntu ibijyanye no kubanza kurenganura abafunzwe n'abandi bakurikiranwa ku byaha batakoze kurikira irari n'ibizi.
Urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDH rufashe kano kanya kugira ngo rukeze abaharanira agateka kazi na muntu. Rufashe kano kanya kugira rwibuke abaharanira agateka kazi na muntu batanga umwanya wabo bagatanga uburyo bwabo rimwe rimwe bikanakora ku buzima bwabo kugira ngo baronderere iteka abandi kugira ngo batabara abandi kugira bafashe umuntu ariko arahohoterwa afunzwe ariko arakogorerwa amabi yose rero twashaka kwibutsa yuko abahaniye agateka kazina muntu bakora igikorwa gikomeye cyane kugira ngo umuntu agumane ubuntu kugira ngo umuntu agumane agateka kiwe kugira ngo umuntu yahohotewe ashobore gufashwa ntagirirane barafasha kugira ngo igihugu kigendere ku mategeko abaheranye agateka kazina muntu barafasha kugira ngo ubutungane bukore kandi kugira ngo amabi akugwa mu gihugu amenyekane barondere n'ubutungane kugira ngo bushobore gusubiza iteka umuntu wese azoba yahohotewe uri umwanya rero no kwibuka abaheranye agateka kazina muntu kwibutsa ko igikorwa cyabo ari igikorwa cy'ingirakamaro kwibutsa yuko abaheranye agateka kazina muntu bakwiye kubahwa bakwiye kubahirizwa bakwiye gukingirwa kandi ubakingira imbere ya bose ari leta ari nacyo gituma dutera akamo leta y'ubuntu kugira ngo ishireho uburyo bwose zaba inzego amategeko akingira abaharanira agateka kazina muntu afasha kugira umuharanira agateka kazina muntu ntatotezwe kubera igikorwa yakoze ahubwo bashireho n'icyuka cyiza kugira ngo uharanira agateka kazina muntu aronke umwidegembyo ukwiye yaba akora bwa gutohoza amabi haba ukuyashikiriza mu radio kwaba gushyiraho amashyirahamwe kwaba kuyagana n'abo basangiye ibiganiro kugira ngo uwuharanire agateka kazina muntu mu gihe abonye amabi aronke aho yashyikiriza hanyuma kandi yumvirizwe kugira ngo ayo mabi ahagarikwe leta rero irafise ubwo ruhara bwo gushyiraho inzego zishyigikira abaharanira agateka kazina muntu zibakingira zimenyekanisha n'ibikorwa byabo kugira ngo batandukanye ibikorwa by'abaharanira agateka kazina muntu n'abatakora icyo gikorwa kuko abari mu mashyirahamwe hamwe bose ntibategerezwa kwitwa abaharanira agateka kazina muntu tugahamagara leta rero yuko yohagarika ibikorwa byo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu kubacungira nk'uko umenga uba inkozi y'ikibi kubahagarika kubambika ibara cyane cyane kubafungira ubusa canke kubagiriza ku maradiyo amabi batakoze turahatera n'akamo kugira ngo duhamagare abaharanira agateka kazina muntu bagume bafatanye mu nda tubateye intege bagire ingufu kandi ntibihebe
igenekezo ry'icenda Kigarama amakungu warahimbaza umunsi wahariwe kugwanya icyaha cy'abanyabwoko isata by'ishyirahamwe hasi jenoside kiri munsi muri Canada no muri Scandinavia byaboneyeho akaryo ko gusohora itangazo aho byiyamiriza byivuye nyuma umugambi wa leta wo kubaka ikibuga cy'indege i Bugendana hasanzwe hashinguwe abatutsi bashika 650 bishwe bagandaguwe mu mwaka w'1996 nyuma yaho bari bahejeje gucika ku icumu mu magume y'1993 ibyo bisata bikabona ko uwo mugambi atakindi ugamije atari ukuzimanganya ibyemezo by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi icyo gihe bigasaba icyo kibuga cy'indege cyo kubakwa ahandi kugira ntibivyure akandi gahinda n'urwanko mu Burundi twumvirize Liliane n'indereye arongoye igisata cyo muri Scandinavia akaba avuga ku izina ry'ibyo bisata uko ari bibiri
abo baje kubagandagura bari abasendede aribo baturongoye umunsi mu gihugu cy'u Burundi ivyo navyo naho ushobora kuvyirengagiza yuko uwo mugambi wo guhonya abatutsi ari umugambi wo kuva kera gushika n'uyu munsi umututsi akaba ari karahamwa ibyo rero tubivuze uyu munsi kugira ngo abarundi mwese mutahure neza ko atakindi kintu na kimwe bariko barashaka gukora atari ukuzimanganya ivyo vyagirije ivyo bibanza birihukiyemwo abatutsi turibukije kandi turateye ivyatsi abantu bose baterankunga bashobora gufasha Burundi mu bijanye no kubaka aéroport muri ico kibanza cyo kwibukiramwo izo nzira karengane uyu munsi n'umunsi amakungu yibuka ikongera ikihanikiriza ihonyabwoko tukaba twibukije mwese yuko nuno munsi wo mugambi utarahagarara abatutsi bacishwa mu gihugu abatutsi bacishwa mu karere murabizi neza ko Burundi ari bumwe mu bihugu biriko birica abatutsi muri Congo rero ayo mategeko bariko bararenga na mategeko yanditswe ndetse no muri ONU aho babuza abafovyo nyabwoko biranditswe muri UNESCO yuko ibibanza byo kwibukiramwo ari ibyo kubahiriza tuributsa kandi neza yuko numwe bwa Afrika nabwo nyene bwarashimitse cyane kubijanye n'ubutungane. Tukaba rero twifashishije izo byose mu kwiyamiriza twivuye inyuma yuko mugambi wa leta wo kubaka ikibuga cy'indege wo bihagarika ubunyene. Ishyirahamwe rya Genocide ntiryanse ko Burundi bwiteza imbere mu kubaga ibibuga by'indege, ariko turiyamirije yuko u Burundi na leta yabwo bubandanya gucumita inkota busogota mu mitima y'ababuze ndetse n'abarokotse igihonyabwoko. Tukaba twongera kwibutsa Abarundi yuko ahatari ubumwe, ahatari ubutungane, ahatari ukuri atake na kimwe gishoboka. Duhagurukire rimwe rero twese twiyamiriza uwo mugambi mubi ko kugira ngo bubake hejuru y'imibiri y'abantu bazize uko bavutse. Twifurije mwese Uburundi buziriho nyabwoko.
Inzamba
kubuza abategetsi bakuru bakuru n'abakozi ba leta gukora rudandazwa be no gushiraho ubujejwe gukurikiranira hafi y'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire biri mu byotuma igiturire gishobora kugwanywa mu gihugu. Bishyikirizwa n'umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe rikomeye gishinze kurwanya igiturire n'amasezerano y'amatungo ya leta. Ni mu gihe kugenekereza rya cyenda Kigarama ari umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya igiturire. Claude Ndikumwami asaba inama gukoma y'ubutungane ku rwego rw'igihugu kugira igiturire gishobore kuranduranwa n'imizi mu gihugu. Kurikira
Oricom isaba yuko leta yokurikiza amategeko ari mu bwirizwa shingiro avuga ibyerekeye ubutungane bwige ubutungane buri independent. Isaba yuko hobaho igitabo ku rwego rw'igihugu coza kirashigwamo amazina y'abantu baganije marché. Icyo gitabo kikaba gihari kandi kikajamwo n'abaronka amadevize kugira ngo ibintu bibe mu muco. Ikindi Oricom isaba leta yuko yoshiramo ingufu zidasanzwe kugira ngo Uburundi bushobore kuja mu bindi bihugu bishira mu ngiro initiative yitwa ikiye nkuko babisiguye byerekeye ingene kuva ubutare bakibwimba gushika babudandaze amahera agaruke mu gihugu y'amadovise. Ivyo byose biri muri umugambi wa ikiye niho leta ibyemeje byoheza bikagiramwo umuco kandi abajye gihugu akamenya neza ingene biriko biragenda amahera ntiyibwe. Uburundi burafite volonté politike bwarabivuze yuko bushaka kugira muri ikiye mugabo ari izindi ntambwe zisigaye kandi zikomeye gutegezwa gukora. Ayo mikindi Oricom isaba leta nuko hoba separation de pouvoir urwego rwose rukigenga, inama nshingamateka ikigenga, inama nkengu z'amateka ikigenga, ubutungane bukigenga, leta ikigenga kugira ngo ntihagire uza gukora akazi katamwega kandi atarakiwe. Ikindi Oricom isaba leta nuko hoshigwaho sentare nkuru ishyira imanza abategetsi bakuru bakuru mu gihugu cy'u Burundi. Kuko iyo sentare nayo ihari ni ukuvuga abategetsi bakuru bakuru barashobora gukora ikosa mugabo ntibahane. Amikindi Oricom isaba leta nuko abamandateri public n'abakozi bakuru bakuru ba leta boreka kudandaza kuko amategeko ntabibarekurira. Ikindi Oricom isaba leta nuko yotora umuserukizi wayo muri Nations Unies kubyerekeye iyi convention des Nations Unies d'lutte contre la corruption. Igatora uwo muntu kuko tubiheruka hakiriho ubushikiranganje wa bonne gouvernance. No tubiheruka niyo Burundi bwari bufise point focal muri Nations Unies kubyerekeye convention de lutte contre la corruption. Dusaba yuko rero leta y'u Burundi yotora uwundi mu point focal kugira ngo u Burundi buze burasuzumwa nk'ibindi bihugu kubyerekeye ishyigwa mu ngiro y'iyo convention de Nations Unies contre la corruption.
Nirunga haduke dusozera no makuru nkabashimiye mwe bimwese bonseze yompi ngashimira nabagenzanje umwe wese ubwikiciwe bamfaje kuraterukaniriza mugire aho mwamubahoye mwanyu mu byanyu na gahwana.